imwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda, mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19.22. Turabaramukije cyuti turi kumwe kuri micro muri kumwe nanje Fidel Niyongabo n'umwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Icyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Amakudeta yasubiye kuba ndanse ku mugabane wa Afrika inyuma yuko hari habaye gahengwe mu kingo cy'imyaka itari mike bivuye ku ngendo ya demokrasi yari yibonekeje mu bihugu bitari bike byo muri Afrika. Kuri wa gatatu urangiye abasirikare barakoze kudeta muri Gabon, aho bakuye ku butegetsi president Ali Bongo Ondimba bamufungira muhiriwe hari inyuma yuko rwego rujejwe amatora mu gihugu rutangaje ko yatsindiye ikiringo kigira gatatu inyuma y'amatora yabaye ku itariki 26 y'uko kwezi k'umunani. Kudeta yo muri Gabon ikurikiye yaheruka kuba muri Niger ku itariki 26 y'ukwezi kw'indwi kurangiye, aho abasirikare bakuye ku butegetsi president yari yavuye mu matora Mohamed Bazoum mu kiringo cy'imyaka itatu irangiye yonyine. Ni ukuvuga kuva mu kwezi k'umunani mu mwaka w'2020 hamaze kuba kudeta indwi ku mugabane wa Afrika. Uretse kudeta zibaye ubwa nyuma muri Gabon na Niger, imbere yaho habaye kudeta zibiri mu kiringo cy'amezi umunani muri Burkina Faso. Ibindi bihugu byabayemo kudeta ni Sudani, Guinea na Mali. Muri ayo makudeta yose abasirikare bafashe ubutegetsi bavuga ko babitumwe n'uko amareta y'igisivile yari ahari yananiwe gutorera inyishu ibibazo byari bihanze abanyagihugu. Yamara kuva bashitse ku butegetsi ibibazo bari bavuze ko bari bagiye gutorera inyishu biracyahari, hari n'abitegereza ibintu bavuga ko ahubwo byiyongeye. Nizihe ngaruka amakudeta yasubiye kuba ndanse muri Afrika bishobora kugira kuri demokrasi ku mugabane wa Afrika? Nivyo tuvuga mu kiganiro muri sanga. Twatumiye Pierre Claver Nsengiyumva, umuhinga muri politiki, akaba yaranonose n'ivyerekeye ubutungane bw'inyuma intambara, na Ildefonse Lumumba umuvuga butumwa kongera akaba akurikiranira hafi politiki bombi bari i Bujumbura mu Burundi. Batumire ndabaramukije. Nagomba ntangurire kuri wewe Lumumba, ikibazo abantu bariko baribaza gikomeye bariko baribaza nibihe biriko biraba muri Afrika.
Ibiriko biraba muri Afrika nuko wabivuze mu ntangamarara uri kuraduha, turiko turabona amakudeta nkuko wabivuze mu myaka ihetse n'ibintu byari dusa ntibasezereye kubera ko kumbure abanyafurika bari kuba experimenta ibintu bijyanye na demokrasi. Rero nimba aya makudeta asubiye kuzaraba mu bihugu bitandukanye, jyewe novuga ko ari kudeta contre la demokrasi.
Dozigwanya demokrasi mu Kirundi
novuga ko ari kudeta zo kwanga inzira za demokrasi. Ibyo umuntu ashobora kubivuga kubisigura peut-être nko mu majambo make, nuko abanyafurika benshi bihugu byinshi bya Afrika muri gihumva bari kubaragira mu kudeta barondeye inyishu y'ibibazo byabo mu nzira ya demokrasi barabibura. Ko kumbure n'ibyo bavuga ngo ni demokrasi ibyo bashobora kuvuga ko demokarasi ishobora kuba iri kirapfa iriko no vuga gute na demokarasi bisigura ubutegetsi muva mu banyagihugu esko umuntu yogenda kuraba yosanga kabisa ubwo butegetsi buva mu banyagihugu cyanye na marangema cyanye ni integuro za politike zishira haba kumbure n'abanyagihugu batanabajijwe cyane kuko ugiye kuraba ntuzenya ukuntu demokarasi yabaye yateguwe yashyizeho yateguwe n'ama n'iyi migambwe le système de parti unique migambwe ujya mugambo umwe niwe wateguye demokarasi rero barabizi ukuntu bayiteguye kumbure bitanyuze cyane n'ibyo abanyagihugu bifuza
turaza kubigaruka ko
rero mbe ndagarukije ngaho kumbure turaza kuvuga ibindi mu nyuma
ego murakoze nawe Pierre Clavence ngiyumva abantu bari bibajije ko amakudeta muri Afrika giye kuba ikintu cyo muri kahise ikintu gisezerewe ku mugabane wa Afrika niko mubibona murabiye kuri amakudeta yasubiye kuburutavana ko
ego murakoze iki ni kibazo gikomeye
mugerageze muduze ijwi gato nsengiyo
iki ni kibazo gikomeye kiriko kiraboneka ubu muri iyi myaka mbere byose novuga ko ari ubunyere gusa mugabo turazi ko haraciye igihe hariho n'igihe mwageze no kubimbaza ku ijwi rya Amerika nyine yaciye amezi makeya aho tuguma tubona amakudeta nyine cyangwa abantu bashavuye bagatuma n'inzego zihinduka biciye mu nguvu biciye mu novuga gute mu gutemera na gato y'ibintu bijyanye n'ama constitution cyangwa ibindi ibyo rero n'ibintu bifatiye ku mvo nyamukuru no shira mu mikibi kimwe nuko hariho ishavu abantu baterwa n'ingene baba ariko baratwagwa haba bakabavuga bati ibi bintu ntitubyemeye icya kabiri harimo ubukene buri mu bihugu ugasanga kumbure imigambi y'iterambere imwe abarongoye baba baremeye birabananiye ko bayishika ko kubera ko ata buryo bwo bufatika baba bafise ama rero bituma iyo abantu bashavuye y'abantu barindiriye bize ikintu ntibakibone bakakirindira umwanya munini kize biratuma rimwe rimwe habaho ugukoresha uburyo bwa nyuma bafise rero ubukenshi muri politiki ni kwikora ku nzego z'igisirikare hanyuma zigaca zihindura ibintu ikisigaye rero gica gitangura kuba gutera ingorane ubu ni ingene ababa bafashe ubwo butegetsi
turamutaye ku murongo wa telefone umutumire nsengiyumva Pierre Clavé arasubira bamurondere ku murongo wa telefone dufise Aaron Sengiyumvura twumva
ndabumva cyane
uhamagaye urihe
mamagaye ndi Karusi hagati mu gihugu
mu Burundi
yego
mufise ikibazo mubaza abatumire cyangwa icyumva mushikiriza
n'icyumviro
mugishikirize
muri rusange ko dutangwe tubona politike muri Afrika kuno igenda nibyo abaperezida bamwe baraja ku gihugu bakamara ikiringo cya mbere umwanya wa mbere muto aba ariko barakorera bene igihugu baba bakeneye kubanezereza ariko rero bikakugorana iyo bamaze kumara umwanya manda ya mbere igahera ya kabiri ikaja ko mu ya gatatu baba batanguye nabo rero gukora ibintu baba bamaze kubona yuko bamaze kwamikara ataco bakigirane ataco umunyagihugu akibagirane akibashoboye ntakishoboye kubakura
ndabumva muhera
izicimviro muri icyo gihe rero hacaba ikibazo cy'uko abandi banyepolitiki babona ibigenda nabi mugabo bikanka yuko bashobora kubatsinda mu majwi koko president abagaba igisoda abagaba politike yose kadusanga rero biranze muri cyo gihe rero nibyo igisoda cyo kiba gifite ingufu ingufu zo kuba tuvuga ati turashobora gukombora president bwarashyira ibintu mu buryo mugabo nawe rero ikibazo ahantu kiba nubwo bagereka nabo nyine baza bakora bya bindi aho president nyine yagira hano yahora akora no kuvuga bamukura kugira bavuga ati turwanya akarenganyo ubutunzi bw'igihugu burazambye ibiki n'ibiki bakamwagiriza ibintu byinshi n'ibyo guhemukira bene igihugu n'igihugu ariko ingorane muri Afurika wawe ndamukuye nawe nyene azagira bya bindi nyene ndo banashima ibyo biri mu bintu bituma Afurika idatera imbere kuko iyo ugize kudeta akuye wa wundi bagize ko ikarakora bibi nawe yatakosora bya bindi bavuga ko ari bibi
murakoze
tugatera imbere
murakoze turabashimiye Aaron ku cyumviro cyanyu icyumviro cha Aaron Lumumba mwokivuga kwiki
icyumviro cha Aaron
yego
yavuze n'ukuri bamwe bara batembagaza babagiriza ibi hanyuma basubira bagakora nka bya bindi cyane n'ibirenze ugiye kuraba nko mu bihugu bya Afurika turajya nino mu Burundi ubuyoye yakubise kudeta bagaza ariko sinze ko yakoze neza gusumba ibyo bagaza yakoze mu majambo make rero nayo nibyo yavuze jewe ikingira yavuze ndagishyigikiye cyane
kubera iki ayo makudeta ariko yibonekeza cyane cyane mu bihugu byahoze bikononijwe n'u Burundi izo bihugu haba muri Afrika yo mu burengero n'iki gihugu cha Gabon kiri muri Afrika yo hagati TRV
ibi rero nibyo nagiranze ko ugihe murongo wa Gilchiche nagira mvuge ko hariho imvo zimwe zimwe ziva mu bihugu ibinyenyeri bya Afrika mugabo hariho n'imvo nyinshi ziva hanze mu bihugu bisanzwe bicuditse n'ibyo bihugu biri muri Afrika cyane cyane muri Afrika y'uburengero nibyo ko henshi atubwiko turabakudeta ibihugu byahoze nka byose bitwawe n'u Burundi mbere yo gusubizwa ayo kwikukira ibihugu rero nuvuga ko bifise ubutunzi kama ubutare zahabu iranium n'ibindi bintu hariho n'ibitoro bitari bike bivuga ko ibyo bihugu rero bitegerezwa byategerezwa kuba bitunze ku byo rushimisi cyane mugabo twumva abanyagihugu baho benshi bavuga yuko bafatiwe ababoka imugongo n'u Burundi igihugu cy'abakoronije Uganda cyahora kibatwara ko ari cyo gitwara inyinshi zo kugarutse ku banyagihugu ngo biteze imbere ariko rero nibaza ko ntitubifate ubunyene kuko na kera niko byanze ako gace ko mu cyo ibyo bihugu byo Afurika y'uburengero maze ko kuva mu myaka ya za 60 hagumye hariho amakudeta aho za Niger bose basimikunje turazi ngere byagenze hariho n'abandi intwaro ziguma zihinduka biciye mu nguvu uri ku butegetsi akaguma havugwa kenshi ko mu France bufisemo uruhara ubwo rero nibaza ko igihugu nk'u Burundi kiba gisanzwe gifite ubucuti bwinshi kandi bwiza bufitanye n'ibyo bihugu bwashoboye no gutsimbatara burakora n'ibintu bikomeye mu byerekeye by'ubutunzi muri burazana amakompanyi akomeye cyane gukorayo nk'ibicukura ibitoro ibikora ibikurayo ibintu bakora nk'ibijyanye n'ubutare ibyo byose rero nibaza ko no kubiraba ngene imigendranire y'u Burundi n'ibyo bihugu biko biramera aho muri ako gace ha umuntu agatora ibyigwa bimwe bimwe bishobora kwigwa ngaho no kuvuga ko hari ikintu kiriho cyahinduka kumbure ibyo bihugu byo muri ako karere birafiseyo abantu umunsi bisigaye bivuga bati ni kuko ibyo guma mu Burundi gusa ku Burundi gusa idushyireho n'ibindi bihugu
yoshora kuzana mitahe mitahe myinshi kuko mu Burundi kwari ho Bushinwa ari ho Burusiya ari ho Iran ari ho Arabia Saudite ari abantu b'umuntu bafite uburyo bari ko bakoresha rekamenda bizaho ngo nibaza ko ako karere nturatangara nturaheza gutangara kuko hagiye kuboneka n'ibindi byinshi ndibaza
nakome murakoze
ku ingene ubutegetsi buri ko burahinduka
ngaruke kuri Lumumba umuntu yota ishavu ku Bufaransa kuri ibyo bihugu byahore bikolonijwe n'u Bufaransa canke hariho n'uruhara rwabo bategetsi uruhara urushira hehe rukuru kubiriko bitagenda neza muri Afrika n'u Bufaransa canke nabategetsi bakorana n'u Bufaransa bari muri ibyo bihugu
Jeho ndibaza ko atamuntu yotandukanya cyane aba bategetsi bo mu bihugu byakoreshwe n'u Bufaransa hamwe n'u Bufaransa kuko ugiye kubiraba neza u Bufaransa bwagumye bufise ukuboko gukomeye kukuru ku gutunganya politiki muri biriya bihugu nyimba twifunze ku bintu byinshi kurajya amakoro ntuzenya
amasezerano
amasezerano ibihugu ntuzenya ibihugu byakoranijwe n'u Bufaransa byagiraniye n'u Bufaransa inyuma yo kubaho kwikurikira biragaragara ko u Bufaransa rero bwari bufise ukuboko gukomeye mu bintu byose mutunganywa n'ubutegetsi muri ibyo bihugu
tutibagiye n'ifranga ifranga sefa
exactement ariho akaruri n'izenya utundu tubiri ngomba kuvuga hanyuma nce ngarukiriza ngaho utwo turorero tuvuga ibintu byinshi lo president Museveni narakurikiranye ibintu bimwe ariko aravuga ku bintu by'icuruzwa bya uranium muri Niger yavuze ngo ikiro cya uranium muri Niger abafaransa bakigura ibihumbi 200 na kimwe by'amadolari hanyuma sinzi igihugu cyo muri Aziya ingira ndakibonye mbakanisi ndakibagiye cyo muri Aziya icyo kiro nyine cya uranium bakakigura 120 menga na rimwe ry'amadolari ry'amadolari urumva itandukanirizo yayo bagura muzenya n'ikiro bagura muri Niger n'isto bagura muri Aziya ibihumbi ijana by'amadolari ni byinshi urumva ibyo bintu byose rero nibyo bigenda bikatunuza imitima abo banyagihugu kuko ubu inguruzi zirasakaye kubera internet abantu barakurikirana ibintu biriko baragira hanyuma ibyo bintu byose nakaruro kamwe ntase ibyo bintu byose bigatuma rero abo banyagihugu bo muri Niger cyangwa muri Burkina Faso mu bindi bintu bigatuma bababara babona ko abafaransa babarenganyije hanyuma abafaransa bakaca bakurana rero n'indwara bashyizeho n'abategetsi bashyizeho kugira ngo banyunyuze ubutegetsi bw'ibyo bihugu nicyo gituma namye ndaba inyuma ya kudeta
muheraheze
barafashe wahoze ari ministre w'intwari yo hagati bari kuba baramukubita ubone bamushavurise bamukubita bityo rero abajya abanyagihugu bakora sabasazi kugira ngo bakore ibintu biriya rero hari ikibazo gihari hagati y'ubutegetsi bwabo bushyigikiwe n'abafaransa ibyo bwakoze bitari byiza kuri icyo gihugu
murakoze
kandi nagejeje ngaho
yego tugaruka ku mirongo ya telefone dufite Abubakar Nishimwe uratwumva Abubakar ntari ku murongo niyitanga Simon uratwumva alo niyitanga alo uri he uhamagaye uri he yego ugira gusuka duzi jwi gato ufise ikibazo ufise cyumviro ushikirize ubinyarutse ushikirize
inkuru
ariko wo kwegera cyane sinzi nitwumva
kwiye nabona ko kudita nitwiza winda cyo giri kwagiye uko ndibona akagombora ko ari cyo giri kwagiye ngo ndi uko kari nini ngo hara ari mu fazi yo nuko ari cyo giri
kubganyu rero muri make kubganyu muri make kudeta nta kibazo ziteye murakoze tufise na Kiza Jean Marie bukeye neza uratwumva alo Jean Marie Jean Marie ntatwumva alo ntatwumva nashaka ndabaze nashaka mbaze Pierre Claver sengi yumva kuri iki cyumviro yari karatanga niyitanga Simon ngo nabona ikibazo kuma kudeta kubwiwe abona ko ngo ibintu bitagenda neza nimba navyumvise neza nta kibazo kinini afise kuma kudeta niko mubibona
ivyo niko bishikirije ariko nibaza ko hariho uko ibintu biteza kugenda rero kuvuga ko iyo hariho mungendo ya demokrasi harabaho amatora akabaho n'ibiringo ayo matora azarabera ko eriyo umuntu yamaze gutorwa ngira abantu bogerageza bakarindira yuko igihe cyo kumuhindura kigera nimba boje mu matora bagatora ubundi byoba byiza ugabye ingendo yuko abantu umuntu wese avuga ati kisi ndacyemeye nca ngiriki ku nguvu iyo ni ingendo itoroshye kandi atawukomera amashyi kuko ishobora gutuma haba ibindi bintu byinshi cyane bibi ugasanga n'ibyari bisanzwe boganiriye abantu bovuganye neza bitumye ahubwo haba ishavu ryinshi ugasanga n'uwo yakuwe nawe kiyaje kwitegura kugira azosubira agaruke icyo twayibonye mu gihugu nka Centrafrique mu myaka yaheze bitwa ba David Dako bitwa ba Felix Patasse n'abandi ivyo rero n'ahandi no mu bindi bihugu nibaza ko ivyo byo gushigikira iyo ngendo sivyo ahubwo ni ukuraba ikijyanye n'inge n'abantu botwagwa neza botwara neza ibikenewe byose akabutungane akaba ko bagabura ibyo mu gihugu atawanye wangura aka mwana n'ikinono kugira ngo abantu bose ibyo bintu nibibeho ibyo rero ni ibintu byo kuyamiriza cyane si byiza byiza kabisa singendo y'ukwemera kuko hariho uburyo bw'ubundi bwinshi bushobora abantu bashobora gukora ibibazo inyishu z'ibibazo batarinze gukorera
Ildefonse Lumumba ijambo demokrasi abantu baryumva kwinshi mu bice bitandukanye byo ku isi nibaza no muri Afrika harababona ko demokrasi ari amatora gusa niko mubibona cyanke harimo no kuba hariho iyi ngendo ingendo n'ivyiyumviro no kubona kure no kubona amabanga umuntu abajejwe yo gutorera inshibaza abanyagihugu bafise namatora gusa
urakoze cyane kuri icyo kibazo muvuga mu menyesha makuru ni ikibazo kigoye no kwishura ariko ndaza kugerageza kumbure mu majambo make demokrasi si amatora gusa kuko demokrasi n'ubutegetsi buva mu banyagihugu ikibazo umuntu yo kwibaza mbega abanyagihugu abo bantu bariko barato babahamagariye ngo haze havemo indongozi zabo mbega nibo bituza cyane nta mahitamwo menshi bafite baba babereka ati n'uyu cyangwa uyu mugabo kumbure bo bari bavuga ati iyo haba kanaka niho byari byiza mugabo nibyo nye mvuga mu itunganyo ya demokrasi hari ibintu byinshi batarabye neza byari gutuma kumbure demokrasi ba nziza gusumbya nicyo gituma rero ugiye kuraba abatware beza abategetsi beza n'abategetsi bakunda abo barongora udafise urukundo udafise ubuntu udafise ukuri muri wewe udafise gutunganiriza abantu uba uri umuntu utemerewe kurongora abandi ariko mbega nuko bimeze mbega izo kriteri z'abarongozi badushyira imbere ngo tubatore ibyo bisabwa kuba umurongozi barabisise icyo ni ikibazo twese twokwibaza hanyuma tukihinyisha Imana ibampere umugisha
dufise Julius King ku murongo uratumva Julius uratumva Alo Julius uratumva
Ego.
Uri he?
Zambia.
Ufise ikibazo cy'umviro ubishikirize?
Ufise ikibazo ubishikirize?
Ubishikirize? Hari abantu bariko bavuguza urwamo inyuma wo kwigira yo?
Okay.
Mushikirize cy'umviro? Turamutaye ku murongo wa telefone. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu kiganiro muri sanga turiko tuvuga ku makudeta yasubiye kuba ndanse ku mugabane wa Afrika nyuma yuko hari habaye agahengwe mu kiringo cy'imyaka itari mike bivuye ku ngendo ya demokrasi yari yibonekeje mu bihugu bitari bike byo muri Afrika abatumire ni Pierre Clavence Ngiyumva muhinga muri politique na Ildefonse Lumumba muvuga butumwa kongera akaba akurikiranira hafi politique bompe ya Bujumbura mu Burundi nza kuri Pierre Clavence Ngiyumva no umuntu yitegereje abanyagihugu muri Afrika muri byo bibazo byose mwari ko muravuga bafise haba ku ntwaro z'abasirikare cyangwa intwaro z'abasivile boba bafatiwe hagati izo mpande zibiri ibyo no kwita mu gifaransa entre le marteau et l'enclume isaganirizo none riri hehe kuri abo banyagihugu ibyo byumvira mwari ko muvuga ibyifuzo baba bafise n'ishavu bafise kubona babona ko badatunganirizwa n'izo mpande zose iherezo niri
murakoze nagomba imbere kucishura mbanze ngaruke gato kuco mugenzi wanjye ariko aravuga mushinga na Lumumba kijanye n'uburongozi nibaza ko abantu ariho ico bakwiye kumva muri demokrasi bavuga yuko ari intwaro twovuga gute iva mu bantu ikorera abantu kandi ku nyungu z'abantu bayishyizeho mugabo mu by'ukuri turazi yuko niko bivugwa ariko siko bigenda ahantu hose muri Afurika turazi ko hariho ibibazo bijyanye n'ubutunzi cyane cyane bitumwa n'uko hatatunganirwa neza imigambi gushika ku iterambere neza hanyuma n'iyo bintu byabonetse abantu ntibabigabure ngo baronke bose baronke inyungu nagomba rero mvuge nyarutsa ko
demokarasi isaba ko haba ibintu bitatu biba biri ko biraba kandi byunganirana, kuvuga yuko intwaro abariho abarongozi hakaba hariho n'abashyiraho amategeko cyangwa aba inzego zimwe zimwe abantu bitura kugira ngo bashikirize ibyo bibabahiye. Hanyuma hakabaho rero n'ubutungane, urwego rw'ubutungane. Rero navuga ko muri Afurika ibi bintu kenshi ntibakunda kubiha agaciro kabereye, ku buryo iyo abantu rero bamerewe nabi badagishobora kurondera inzego ngo zibatunganirize, agasanga n'izo nzego zindi n'amashingamateka zaho cyangwa inkengo z'amateka ntiziko zirakora uko zari gukora, bagasanga barenganijwe, bagasanga mu butungane hari ibibazo. Abantu rero kenshi icyo twihenda ko ni uko nabo basirikare wumva nabo nyine ibyo bintu biragiraho bibakorako kuko baba bafise inshuti, izo nshuti zikabidogera bakavugana, hanyuma ugasanga rero mbere byabaye ibyo bintu birabaye. Rero sivuga ko abanyagihugu bifuza mu kudeta, ahubwo bifuza ikintu coborohereza, cobazanira inyishu z'ibibazo barimo. Bivuga rero yuko yoba nabo basoda canke bagira amakudeta canke akaba n'abandi bwo bose bazi iyo atari ibyo, hariho imbere n'abafata ibigwanisho bakagenza kugira bagwanye intwaro ziba ziri mu gihugu cabo. Bivuga rero yuko ikibazo ni uko tubona inyishu abantu bitorera, mugabo ni ukuraba gusubira ku muzi ukaraba ikituma ni iki. Ikibituma rero hariho kudatunganirizwa ku mbure, hariho mbere n'akarenganyo baba babona yuko ibihugu byabo biri kubibashyiramo bivanye n'inyungu z'ibindi bihugu bya rutura bariko bararondera. Ikindi ni uko abantu bavuga igihugu kimwe bakavuga ngo Ubufaransa, si kuvuga ngo ni Ubufaransa, ngo ni kuvuga ibihugu rutura byose ajya birafise aho bihurira kugira ngo byumvikane ku nyungu kimwe kimwe kibona kuri icyo gihugu, cyangwa icyo kirekera ikindi kubwira ikindi kikirekera ahandi. Bivuga rero yuko abantu bakwiye kubimenya ko hatabaye intwaro nziza harabaho ibintu byinshi bibi bishobora kuba harimo n'ibyo binyene by'amahirwe guhirika inzego, gukuraho ubutegetsi n'ibindi.
Ku murongo wa telefone dufite Miko Gisa, uratwumva? Mico Gisa? Mico Gisa, uratwumva? Mirongo ya telefone.
Ndabumva.
Uhamagaye urihe?
Ndabumva.
Urihe?
Ndi mu gihugu cy'u Rwanda.
Ufite ikibazo ubaza n'icyumviro ubishyikirize? Ni?
Icyo mbaza? Uyero?
Ndabumva. Turamutaye ku murongo. Imirongo ntirikirakora neza. Mutwihanganire. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC. Pierre Claver Nsengiyumva yari avuga ko abanyagihugu baba barindiye uruhande ruzobuzuriza rukabazanira ibyo baba bifuza ko byo rangurwa. Ildefonse Lumumba, ninde muri izo mpande zibiri ko mwako muravuga ko bose bakorera inyungu zabo badakorera inyungu z'abanyagihugu, n'uruhe ruhande ruzoshobora kuzuriza abo bantu ruzova he?
Murakoze ku bw'icyo kibazo. Uruhande ruzo kuzuriza abantu nabo banyagihugu bazokwironderera ubutegetsi bubabereye. Nibyo ubona rero amakudeta yadutse hirya no hino, n'ibihugu bitarashikamwo ibyo bintu by'amakudeta canke ibyo bita amarevolution mu myaka mike yabizote bishikemo, kuko ugiye kuraba nk'uko Claver yabivuze ukuntu abanyagihugu bashavuriye abarongozi babo biciye ukuntu batabatunganiriza, biciye mu kuntu bakenye batabona ubutegetsi buri ko barabatorera inyishu y'ibibazo byabo. Ibyo bintu rero nibyo bizovamwo ibyo bita amarevolution dans l'histoire muri kahise byagiye biraba. Abantu baratora uburongozi cyangwa bakemera uburongozi bakarindira ko ubwo burongozi bugira icyo bubamariye inyishi itabonetse ni nka kujya kwa mazi iyo wayazibiye arikira inzira rero jewe numva nubwira abarongozi abantu bagedwe ku gutunganiza abanyagihugu ku nyungu zabo nibatunganiza abanyagihugu cyangwa abanyagihugu bazorondera ukuntu bitu barondera bazobatunganiriza
murakoze
nzira z'amakudeta cyangwa mu nzira zindi
murakoze Cedro Beni Habumukiza uri ku murongo wa telefone uratwumva
ndabumva cyane
uduhamagaye urihe
ndi hano Nairobi
ufite ikibazo baza batumire icyumvire ushikirize ubishikirize
nawe mfite icyumvire ngomba gushikiriza
mugishikirize
ano makudeta amaze igihe aba muri Afurika yenda abona kenshi biba bishika ku mpamvu z'abayobozi b'ibihugu abadashaka kurekura ubutegetsi kuko ndavuga nk'akarorero nk'iki kintu cyabaye kibaye muri Gabo Gabo ni kuvuga imyaka ni myinshi perezida nawe agiye kwiyongera iyindi manda ibyo rero kugira ngo bibe hamwe na hamwe genda ashyigikira igisirikare kiba cyabikoze kuko haba hari itegeko nshinga ry'igihugu mu perezida akarangiza manda ze yamara akajya kwiyongeza n'iyindi wumva biba abare abahonye amategeko rero nkavuga kugira ngo kudeta ibe nk'uko haba hari impamvu zavuwe ku muyobozi kuko mu gihe ibintu byakomeza gucyo ndumva muri Afrika ntacyo tuzoshikako kenje waje bavuga ndi bya bihugu by'abakoloni nibyo biri kutuma ibintu biba ariko batarabye neza neza aho ikibazo cyavuye kuri ikibazo mbabona ko kiva hagati muri twebwe nyine abanyafrika gushaka kwikunda gukunda ubuyobozi kudashaka kumviriza bagenzi bacu aho niho injyane z'amakudeta zishingiye
murakoze
murakoze cyane cyari cyo cyumvira nari mfite
ndabashimiye Alexi tunezerwa aratwakuye Alexi uratwumva
ndabumva neza
uhamagaye urihe
bongewe kuri iki kibazo cy'amakudeta arimo yisubiramo cyane cyane mu burengerazuba bwa Afurika uko mbibona icya mbere mbona ari imbaraga z'Uburusiya zirimo zigaragaza muri Afurika cyane cyane ugasanga nirizati zo guhangana ku Burusiya nabo mu burengerazuba bw'isi ariko kandi njye ku ruhande rwanjye njye nkabishima kubera yuko usanga abo bategetsi bumva bagomba kugundira ubutegetsi kenshi na kenshi usanga ibihugu byari byarakoronije Afurika bo biragenda bikabaho ukuntu babaho mu buzima buhenze bo n'imiryango yabo gusa ariko ugasanga abaturage bo hasi aribo bagakwiye gutezwa imbere ugasanga bakomeje gukena cyane kandi ibihugu byabo bifite umutungo kamere bakwiye gutuma baba hari abantu bakije ubwo rero njye uko mbibona nkavuga nti impinduka kuko zari zikwiye Afurika yabonye ubwigenge ariko nkuko tubibona twe tubona bwari ubwigenge busa nk'abaringa tukavuga ko byibuze ubu ngubu aribwo Afurika yaba igiye kubona yenda ubwigenge binyuze muri uku guhangana k'uburengerazuba n'Uburusiya n'abambari babyo kuri buri ruhande nubwo nabyo tutaza kuvuga yuko ijana ku ijana bikemuye ikibazo impamvu mvuga ko ijana ku ijana bidakemuye ikibazo turashaka kuvuga ngo bamwe nibagende ariko n'ubundi ntabwo uko mbibona ntabwo dusigaye ari twe twifite kuko ntabwo mpamya ko izi kudeta zirimo ziba kubera abanyafurika gusa ijana ku ijana n'ubundi birimo biraba njye uko mbibona birimo biraba kuko hari izindi mbaraga zirimo zituruka inyuma zikatubwira ngo mukore biriya mukore birakorera natwe inyungu tubifitemo kandi ntabwo mpamya ko izikure twabonye iza muri Mali, Guinea, Burkina Faso, ngaho Niger na Gabon yiyongeyeho wenda n'andi tuzazumva ntabwo mpamya ko
muheraheze
ku butegetsi ari gupfa ko muhirika byoroshye ubwo ravuga nti igisigaye ni ukureba ngo ese aba bagiyeho ubwabo aho ntibazaba nkarwaru nkazangira izindi twabonye batangiye n'abavugana makaka n'amashagaga bavuga bati tugomba kwibohora tugomba kwibohora nabo nyuma bikazarangira bibaye nk'iby'abandi
murakoze
icyo twasigara tega murakoze
ndabashimiye tu yego ubunaho dufise ishimwe Eve mutima uratwumva
ndabumva neza izirya Amerika
utumbereye he
bo mereye mu burasirazuba bwa Kongo mu muji wa Goma
ikibazo
mu rwa mukuru w'inara ya Kivu ya Majyaruguru
ikibazo ikimviro mu bicikirize
nyine kubijyanye n'amakuru d'eta urabona yuko haza haciyemo imyaka myinshi amakuru d'eta asa nkaho yagabanutse kuri uyu mugabane ariko tukabona muri ibihe bibaye agenda nyine buri munsi kuwundi amakuru d'eta agenda yiyongera ariko mu myumvire yanjye bijyanye natwe nyine abanyafurika kuko twaragiye nyine mu bihugu biriya bihugu byita bihatse ibindi nyine ari byo by'Uburayi bikaba nyine ari ibihugu byagiye bidufata nk'aho turi udusambu twabo nyine twatundi bakora ibyo bishakiye bagasarura uko bishakiye urabona abaperezida bahozeho bari barabashizeho nyine aribo bagiye babashira ku butegetsi barimo basaza noneho kwa gusaza bagiye babakorera mu nyungu zabo bwite twebwe abaturage nta kintu batugezaho ni ukuvuga urwaruka iyo generasiyo urubyiruko muri ibi bihe rufite imitekerereze itandukanye na ziransaza zagiye ziyobora zishizweho na biriya bihugu urwaruka rero ahanini ariyo jeunesse nyine urubyiruko ruri hanini mu gisirikare unarebye n'abantu bari kugenda bakora amafuta ni abantu bakiri abasore ntabwo ari abantu bakuze nka ba Traore ugeze za hara za Mali uri afite hafi imyaka 50 urumva ni abantu bagifite amaraso ashushe bagifite imyumvire y'abantu bakiri bato batari babandi bagiye bigira hanze bagakurira iyo njyo bakaba bazi yuko batabaho badafitwe n'abariya nyine
murakoze
niyo mpamvu ubona muri ibi bihe kudeta ndabona zirakomeza ahanini cyane mu bihugu bivuga igifaransa zakoronijwe n'abafaransa muri Afurika habaye ibihugu byinshi byakoronije ariko abafaransa bo bagiye bakoroniza barahadindije cyane
n'ubugiye
bahagira bugwate ku buryo ki umuturage nyawo gakondo ubutaka nyine ari ubutaka
ndabashimiye
nta kintu umusaruro n'umwe yigeze abona muri bwa butaka cyangwa se abonekwe igihugu cyo ari cyo kimumariye
turabashimiye
kubona wa mutungo kamere ibintu byose abo bamatse ibihugu aribo batwara ubutunzi bwose buri muri cya gihugu
ndabashimiye murakoze
ahongaho
n'akamaro ndabashimiye ari ishimwe
abongereza baragerageza hakabaho nyine bya bindi byo bw'ibi imikoranire itanga inyungu kuri babandi ibihugu bagiye bakoroniza urabona muri Afurika ibihugu bivuga icyongereza za Kenya
murakoze ndabashimiye ari ishimwe Eve mutima ishimwe ari kintu yari karavuga ngo nk'abakiri bato ngo bafise ibyimvire bitandukanye n'abakurambere bari muri abo bategetsi niko mubibona Lumumba
ego birafise ruhande rumwe harimo ukuri kuko burya ugiye kuraba nka nk'uyu muperezida muri Ntuzenya wo muri Burkina Faso ni muto nuriya wo muri Mali aracyari muto
uyu wo muri Niger asa n'ukuze gatoya mu gifaransa ni bavuga ngo la ngo 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 la valeur d'un homme ntijyanye n'imyaka y'umuntu hano mu Burundi baguha agasoro gafite imyaka 29 ariko bari bafite ibyumviro birengeye iby'abantu bafite imyaka 50 rero bizana n'umutima w'umuntu hariho abantu bakuze turetse bajya abo bakira abasore bafite ibyumviro byiza ariko rero n'abakuze bafite ibyumviro byiza sinibaza rero ko ibyo byo babivana n'imyaka ibyumviro bivana n'imyaka bivana n'umutima wiwe
murakoze ku bavuga ko ubuyobozi umuntu yitegereje mu bihugu byinshi muri Afrika bushingiye ku nyungu z'abanyapolitika baba ari ku butegetsi ku nyungu zabo bwite inyungu z'imiryango yabo intara zabo n'ubwoko iyo ntumbero ibandanije haba intwaro z'abasirikare cyangwa z'abasivile sikintu nacyo nyene kizoguma kigira ingaruka mbi ku byerekeye intwaro muri Afrika Pierre Cravens ngiyumva
ndabino bivuga
ngiye
ku ego ibino bivuga mfatiye ku burorero bwinshi n'ibibahandi ahandi no kuvuga ahatari muri Afrika cyane cyane dufatiye nko muri huko vya rutura cyanke hamwe hamwe nko muri Aziya aho ubutunzi bugabugwa na banyene bwo aho hariho ibikorwa ugasanga n'udakora mbere baramugera baramushikira bakamuha nawe nyine ikintu kimubeshaho ibyo rero bivuga ko igihe cyose abantu baba barongoye abandi kugira babatunganirize kugira ngo icyo abantu bakeneye bakironke ni kuvuga ko rero inyungu yitabaye rusangi ikaba y'umuntu umwe cyangwa y'umuryango umwe cyangwa yakagwi gato ni kuvuga icyo gihe mbere izo ngorane nuko abantu bazibonera kure mugabo no muri uwo muryango ashobora kuba nk'ingorane umwe akavuga ati jewe sinaronse nk'ibyo bijya yaronse kandi abari abaronse mugabo rero igihe hariho ukuntu abantu bumva ko bakumiriwe ko atacyo bafise atacyo baronka batagira ijambo batagira mbere n'icyo boterera kugira bacumvirizwe abantu bagikurikize aho rero urumva yuko biba byamaze kurenga aho umuntu wo murindira yuko akora ibintu biroranye uko uyumvira nibaza rero ko Afrika intumbero ari imwe dukwiye gufata bakwiye gufata abarongozi niyo kumviriza ibibazo by'abantu barongoye ni niyo kuraba ibibazo nyamukuru bafise vyerekeye ubutunzi vyerekeye kwishira no kwizana bakabivugana bakabiraba ingene bashobora kubitorera igisho n'ukuri birababaje ingene nariko ndibaza mu kanya bagabura Afrika isi bayigabura muri 1885 hari Berlin ukaraba ibyabaye imyaka yaciye ni hafi 1938 gutyo ukimvira mbega inyungu yabaye iyihe itahindutse n'igiki kubwishe igihe bavuga ngo bararonse independence ibihugu byinshi ubizi ko turavuga byose ni mu myaka 60 itanguye niho independence zayironse mugabo inyungu yabaye iyihe kuri ibyo bihugu ko mbona haguma uruhagarara haguma imyaka 20 ibihanganye n'13 ubwo bigasubira bigakoroka hasi byose bikagenda nabi akaba intambara akaba kukumira n'akaba ibyo byose imvunzi ibiki ibyo byose bikaba bibera muri Afrika none Afrika ntacyo yokwigira kuri abo nyene bakorana abo nyene bashigikira imigambi y'iterambere abo bose bari mu ibanki y'isi yose abo bose ibyo bihugu bikomeye biri mu kiga cy'isi yose mbega ni kuki batoshobora kuja hamwe ngo bige barabe imigambi ibereye bo koporora cyangwa bo kwigira kwa abo bantu kugira bamenye ibitera imbere ibihugu bitera imbere nyine bigenda ingene biba byakoze rero no kuvuga ko intambara zizokwama ziriho kuko abantu niko nabitanguye ndabivuga batatunganirijwe n'ukuri ibintu biragorana cyane.
Murakoze ku munwa kwa telefone dufise Audrey ndayishimiye uratwumva.
Ego ndabumva cyane.
Ututeye akamuri he?
Ndabateye akamuri Nairobi muri Kenya.
Ikibazo icyumviro mu bishikirize?
Yo ni kuvuga icyumviro cyanjye nashaka gushikiriza ni ku byerekeye amakudeta yasaze ngaha muri Afurika.
Mugishikirize?
Ego ni ukuvuga tugiye kubiraba ibihugu byakoronijwe n'abantu bavuga ururimi rw'Igifaransa guhera twikukira gusa nino zatwo kuko ata kintu na kimwe bigeze batumarira mu bihugu by'Igifaransa ko je nk'aho merereye muri Kenya ndiko ndabaraba hari diferense hagati y'abantu bavuga ururimi rw'Icyongereza n'ururimi rw'Igifaransa twe guhere kubigeye twikukira mu 62 nta kintu kiboneka bigeze batumarira mu Burundi nta kintu kiboneka bigeze bazana ngo umuvuga ngo barubatse y'abamahendetse y'abamabarabara umva byagiye gukorwa mu nyuma somerere ndamaze kubona twebwe harimo n'akantu ko kujyanisha Abarundi mu bisanzwe ubwiye kubera no muri Gabo bakoreshejwe n'Abafaransa kandi ubwiye kubiraba nta n'ikindi kintu bigeze bazana atari kujyanisha Abarundi atari kujyanisha iyo hantu niyo mpamvu izi ntwaro za gisirikare ubona zigomba kwita amakudeta ikibabaje rero ni kimwe ni uko naho kwita mu makudeta abantu tubona abasirikare n'abapolisi na kigo byigera biduha n'abaza bamara ku imyaka bigombeye ni ukuvuga nta politike zo guteza imbere ibihugu bafise.
Murakoze.
Sinzi ko noba ndaheza niko mwaba muranyongera akanya
muheraheza cyane munsi y'umunota.
Ego ndibaza ikintu abajene nubahanura cyane cyane urwa rubyiruko nka twebwe nuko twogira imigambi ya twebwe tuka cyane cyane bakaduha ijambo mu nzego z'igihugu kuko baramaze kubona ko urwaruka iyo rugerageje kuja muri politiki bagwita bagumunsi bagerageje kwinjira muri politiki bagwita abantu batubaha batubwira ngo nitwe Burundi tubeyeho ngo nitwe tudosa mu gihugu mugabo ntabyo tubona nta mwizero dufise.
Murakoze.
Kuvuga rero abantu nuko twokwirwa kwizi intwaro z'abantu bavuye mu Gifaransa ubona twebwe aho duherereye leta zunze ubumwe za Amerika zatuhenze hari ibintu batarazi gukora amapasiporo yacu aguye muri ambasade kuko ibintu bya korona nanuze na za korona na Trump yatuzibiye.
Ndabashimiye cyane. Murakoze.
Turasaba ko icyo kibazo mwokigaho Amerika na Afurika ikagira icyo gifashije muzamugoze cyane.
Ndabashimiye.
Salamu murakoze namwe.
Lumumba kuri ibi avuze Audrey Ndayishimiye avuze ko hariho igihushane umuntu yitegereje ibihugu byakoronijwe n'Ubwongereza n'Ubufaransa icyo gihushane cyo bakiva kuki?
Icyo gihushane nanje ndakibona kandi rwose mugabo nibaza ko abongereza n'abantu mbona bazi ubwenge bafise no vuga ngo bose barabitegekanya nicyo gituma ubona nta n'amakudeta ari mu bihugu byakoronijwe n'abongereza ariko ugiye kuraba mu rundi ruhande abafaransa abafaransa barafise ikintu icubwibone icyo twita arrogance kutanyegeza imigambi yabo cyane kutagira ibiharuro bwo kubona ko ibyo bashaka bazobishika ko atangorane rero burya iyo ugomba gukora ikintu urabanza kuraba ati mbega iki kintu kirakunda cyangwa ntigikunda mbega ninajye kura guca bizogenda gute mu myaka ingahe jyewe nibaza rero ko abafaransa bashobora kuba bafite icyo kibazo. Hariho n'abavuga ko par exemple ibyo bita le multinational bo baba bari pro guruma mu gushaka gutwara ibintu
bikwegera ko cyane
ntagira icyo basigira Afurika nibyo barabivuga rero byo babyiza burya yugomba abarundi baracumugane ngo yukomye ngo itamara itamira ntiriguhe ngo rirakome induru ntiwumva donc nibyo bibazo biri kubiraba cyane bivuye kuri ibyo bibazo byose abafaransa bagomba kumbure gutwara byinshi ntagira icyo basigiye na Afurika gereza nibaza ko atari kubameza cyane. Murakoze
ndabashimiye. Nawe Pierre Claver nsengiyumva kuba umuntu arekera araba nka yamakudeta ariko araba y'igisirikare usanga bari mu mabarabara buzuye akamwe mwari abantu bakiri bato sinzi umuntu yigeze kuvuga ko abakiri bato batabana kumwe ibintu nabarutse mu myaka irangiye ko kumbure kubera internet ba yabuguruye cyane imitwe nizihe mpamvu zituma abo bakiri bato bicwa nakamwemwe ku basirikare kandi abasirikare umuntu yitegereje atakinini bahindura
ego bakoze ico kibazo kirakomeye cyane kuko uravye ingena abantu bakoma amashi iyo intwaro zihindutse rimwe rimwe uriyumvira uti mbega aba bantu bari bamaze igihe cyose bababaye ku buryo bari babuze aho babivugira ni ukuvuga ko sinonavuga yuko iryo shavu baba bafise riba ryarabatumye gahita iyo icyo kintu kibaye sinavuga ngo iryo shavu ntizosubira kuba kuko n'ubundi abo bantu batabatwaye neza abo bandi baba batoye badusubira bagira ku gahinda nicyo gituma navuze ndi ishavu kenshi urisanga mu bakiri bato kuko bararaba bakavuga bati mbega ubwo turafise natwe icyo tuzoshika ko mu buzima bwacu bakabona harugaye bakabona ntibagira aho bavugira bakabona uwoyubwiye wese nanyishu abaha bakumva rero uwo ari we wese bomwisunga cyangwa bomwinginga ngo abakure ko uwo muzigo rero nibaza ko tubahagabire cyane ariko kuko bibaye gutya ni ukuvuga ko ubuzima bw'igihugu buca butangura kujyamo rwose ibintu bya gisirikare bimaze kujya ibya gisirikare rero rimwe rimwe usanga bidahura rwose n'ibya demokarasi kuko hari iby'umutekano abantu bashyira imbere ugasanga kumbure nk'ibyerekeye iby'ubutunzi ntibabirabya ugasanga ba bandi bakiri bato basubiye kandi kuze gutakaza ibyizigiro bari baronse ubwa mbere aho byahinduka ariko byose bifatiye kumenya yuko inzego zikwiye zikora neza zikorana n'abanyagihugu zibakorera kugira ngo ibintu bigende neza murakoze
mu kurangiza mu kanya gatoyi Lumumba na Rwanda babaze nirihe ni kahe kazozare mubona muri Afrika muriko muritegereza ivyo bigumba biba kudeta zigenda zikagaruka intwaro za demokrasi zigerageza ntiyagire aho zishika ntizuzuriza abanyagihugu itahirizo nirihe muri make
itahirizo nuko hariho ibintu byinshi biriko birahinduka muri Afrika kandi bitegerezwa guhinduka muri Afrika kubw'inyungu z'abanyafrika urabona ubu kera hari block y'aba ya des occidentaux
mu binyarutse muri make
abakoronije kera ariko ubu hatanguye kuza abarusiya abashinwa abaturk bafise nayo ibyo bapropoza ibihugu bya Afrika rero numva Afrika ifise amahitamo menshi kandi ibyo mbona bizogira inyungu abanyafrika mu myaka iri imbere murakoze
ndabashimiye barabatumire Pierre Claver Nsengiyumva umuhinga muri politiki akaba yaranonose n'ivyerekeye ubutungane bw'inyuma y'intambara na Ildefonse Lumumba umuvuga butumwa kongera akaba akurikiranira hafi politiki ku isi no muri Afrika no mu karere bombi bari Bujumbura mu Burundi twako turavuga ku makudeta yasubiye kuba ndanse ku mugabane wa Afrika nyuma yuko hari habaye agahengwe mu kingo cy'imyaka itari mike bivuye ku ngendo ya demokrasi yari yibonekeje mu bihugu bitari bike byo muri Afrika ndabashimiye rero batumire nshimire namwe mwese mwakurikiranye iki kiganiro abashoboye guhamagara bakabaza ibibazo bagashikiriza n'ibyiyumviro namwe mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika ndabasezeye ndabifuriza ibihe byiza ndabatumira no kubandanya mudukurikirana mu biganiro byacu by'iminsi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika mukurindira ibiganiro bikurikira mwese ndabifurije gutunganirwa